mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
twatangiye dusaba amahema kugira abatwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byoza binyagirwa dusha turagenda kubijanye n'ifungurwa ingene dufungura hano mu nkambi dusaba ko botwongereza ifungurwa.
Yuni Faustin Nibizi avugira impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha adondagura ivyo babari umuyobozi ashinzwe impunzi z'abarundi muri RCR ku rwego rw'akarere ka Afrika y'Urasirazuba. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye iyo umushinga amateka atavuga rumwe na leta ya Uganda yashitse mu gihugu Bobby Wine inyuma yuko yaramaze iminsi yivuriza ha muri leta z'umwe za Amerika. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndabwire muri make ko secretary wa leta z'umwe za Amerika Mike Pompeo yashimye ingingo yafashwe n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un mu nama ya muhuje na mugenzi we ya Korea y'Epfo muri Nondwi. Muri iyo nama Korea ya ruguru yatangaje ko ishobora gusambura aho ihungurira ibirwanisho ruhonyanganda mu gihe leta z'umwe za Amerika nayo yofata ingingo ziherekeza amasezerano yashitswe ko hagati y'abakuru b'ibihugu vya Korea zompi. Pompeo yatangaje ejo kwa gatatu ko yatumiye umushikiranganje wa Korea ya ruguru w'imigenderanire n'ayandi makungu Ri Yong Ho ngo babonanire New York mu ndwi iza mu nama ya bose y'ishamwe mpuzamakungu ONU. Iyo mubonano w'imisi itatu warangiye Kim na perezida wa Korea y'Umanuko bemeranije ko Korea ya ruguru yemeye kugara ikibanza kiri i Yongbyong no guhagarika ikindi kibanza kigeragerezwamo misile bihagarikiwe n'abahinga mpuzamakungu. Abategetsi babiri bemeranije kandi ko Kim azogendera Korea y'Epfo imbere yuko umwaka urangira akazoba abaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Korea ya ruguru agendeye umurwa mukuru wa Korea y'Epfo kuva ivyo bihugu bitandukanye mu ntambara ya Korea yabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo itanu gushika mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo itanu na gatatu. Ku mugabane wa Afrika no mu karere k'ibiyaga binini abategetsi b'urwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kwa gatatu barasohoye urutonde rw'abakandida bemerewe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa cumi na kabiri no mwaka. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bemerewe harimwo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, uwundi ni Emmanuel Ramazani Shadari yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ashigikiwe na perezida Joseph Kabila. Abakuwemwo bijunja batavuga rumwe n'ubutegetsi ni nka Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi. Ivyatumye haba imyerekano ku ruhande rw'abanywanyi babo babashigikiye igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cahoze citwa Zaire ntikirigera kibona ukubisikanya mu mahoro mu kibanza c'umukuru w'igihugu kuva kironka intayo kwikukira mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo itandatu. Leta ya Somalia ishikiriza ko yiteguye kurungika abasirikare muri Sudani y'Umanuko gufasha mu bijanye n'umutekano no gutsimbataza amahoro. Ivyo bishikirijwe haheze iminsi ishamwe rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko IGAD. Rivuze ko ibihugu nka Somalia, Uganda, Sudan na Djibouti vyemerewe kuja gufashanya n'umurwi w'abasirikare ba Sudani y'Umanuko kubungabunga amahoro. Ivyo ni mu gihe kandi hari abibaza nimba leta ya Somalia izobishobora kandi nayo igihanze n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Icegera c'umushikiranganji wa Somalia ajeje unyigisho Ibrahim Jabir yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gufasha muri Sudani y'Umanuko kuko ngo n'Uburundi bwarafashije Somalia kubungabunga umutekano kandi bwari mu bibazo by'umutekano muke. Inteko za ONU ibihumbi cumi n'indwi ziri muri Sudani y'Umanuko zijeje gukingira abanyagihugu guca umuhora imfashanyo zicamwo hamwe no gutohoza abahungabanya agateka kazi na muntu. Radiju ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve kuri shortwaves muca muja kuri 19.22 ahandi mushaka kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankomanzi kuri mwe mutwumva muri muri Uganda
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu nyuma y'iminsi yaramaze ariko yivuza muri Leta Zunze za Amerika mushinga amateka atavuga rumwe na Leta ya Uganda Bobby Wine kuri no wa kane yashitse mu gihugu ciwe twacu ariko turarondera mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahize kugira ngo atubwire ibindi kuri iyo nkuru ariko mukurindira yuko agaruka ku murongo twahita umufisa aratujana tubanze tunyarukire igihanga ni mu ntara ya Bubanza aho ubukene bw'amazi bushobora kuba intandaro y'ingorane zikomeye hagati y'abubakanye hamwe ni gihe abakenyezi barara majoro bayateramiye ku mabomba ahandi naho ntibarangure amabanga yabubatse kukubura ayo bakoresha isuku ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ibubanza Diane Ndonse
uyu munsi nta mugura kirana n'umugabo abari bo bose barara barahika amazi uko biriko biragenda kose ingorane zihezwa kuba
abatware bo mu kigwati cy'amahoro kiri ku mutumba wa Kagwema yo muri komine ya Gihanga bavuga ko ingorane z'amagara cyo kimwe n'izo mu ngo zishobora kwibonekeza ku bwinshi bivuye ku bukene bw'amazi buharangwa abakenyezi batwiganira ko ijoro rigeze hagati ariho bashobora kuronka yo bavoma Uyu numwe muri bo atuyagira ingene yitegura bugorovye kugira ngo ashobore kuyararira.
Iyo bwije umwana ahasigaye nk'igikombe cy'andamwoza kugira asindire sigajya mengende guhiga ayo mazi za saa 5 z'ijoro.
Wewe ntusinzira?
Inza gusinzira ndayazanye haraho shika ngaha nka saa 7 cyangwa saa 8 bivana n'abantu ndahasanze.
Imbere y'ukugenda ntuburaryama kugeza izo saa 5 z'ijoro.
Mana banje kuryama gato yerega nabone saa 3 giye ntibo yakugurura cyangwa saa 7. Ni mpaka saa 5 mugwiriye ni babogororira.
Bibaye ngombwa batwara ibyo bifuka bakaba bararyamye ku ibombo mu kuyarindira.
Umuntu ajajyana ibikwembe bibiri kugira izo saa 5 hamwe abantu bakiri benshi cy'uburaryamye ku ibombo kugira banze wifuke imbeho ntibiragutura cyangwa imibu.
None ntutinya kumutekano washobora kubangamirwa.
Oya tugena turi benshi bajya bagore bose turavugana tukavyuka ijoro. Imbonera kure zirareka zibonye dufise amavideo nta na kimwe.
Abashinga nta ntibabaherekeza.
Kandi bashya badusigaranira abantu. Rega imbeho ibari nyinshi.
Nagiye nibo baje kuvoma kubera bari mu ijoro hama namwe mugasigarana abantu.
Ah, uyo mugabo wo mama mwibundi niyeme ati makubwira ati siguye umwana nyaruke.
Akazi k'umucoko abagabo birigwamwo. Niyo siguro batanga yo kutaja kuvoma ayo mazi mu kibanza c'abakenyezi babo.
Ni kuvuga ko twebwe abagabo tuba twarushe, umuntu aba yiriwe kurondera rasi, yo urumva ariko kongera kubyuka saa sita wiriwe, yagiye wiriwe gusatura amatafari cyangwa wiriwe gucitasha y'ibihumbi bibiri, kugira rero ngo ushike ngo cyongera mu ijoro, urari ijoro urumva n'ayandi, cyangwa ugasanga wagiye mu miceri kuraba utwo umuntu ugaburira abo bana nyine mu muryango, urumva amazi aca yiranje umukenyezi akaba araza kuyavoma, kandi nawe urumva ntujyama amaze kugenda umwana byutse, ucisigara nawe urahendagiza umwana ucyubyuka cyangwa ukamusangayo nyine.
Se ukugudatekana igihe cy'ijoro kubera amazi ku mutumba wa Kagwema nkabo ku mutumba wa Rugunga nabo bayarondera igihe cy'umurango iyo tabonetse bavuga ko bibabera intambamyi yo kurangura amabanga yabubatse
umunsi ayo mazi yabuze byo kwegera umukenyezi uwo mwanya urabyihangana kuko nta mazi aba yabonetse umva haba hari isukuri kidayeri bivanye n'ukuntu ku kazi bawiriwe ko nabayiriwe ku kandi kazi bigatuma rero uwo munsi bidashoboka
abajejwe gukwiragiza amazi mu mitumba ku rwego rw'intara ya Bubanza basigura ko ubwo bukene bwayo buva ku banyagi ihugu bayonona mu gutobora imiringoti ibintu bikunyugwa nuko amazi asanzwe ari make mu masoko yayo gucyo ntashikaho yategerezwa gushika nko mu kigwati cy'amahoro kiri mu Kagwema nubwo abanyagihugu bo ku mutumba wa Rugunga amazi atangura gushikira ko batemera ko ari bo bayonona barashima uko gutoboka kw'imiringoti kuko nabo basanzwe bayakenye uyu numwe dusanzwe ari karavoma mu kanogo bimbye ahamazi yatobokeye
kuba yarapasutse n'ukuri turabishima kuberaho onwa ayo mana kigomba gutuma onwa yonye kuri bo vuga ati reka natwe tubahereza amazi nkuko twahereje abandi n'ukuri natwe byo tunezera kubera nako turabene gihugu
umukuru w'ikigwati c'amahoro ca Kagwema ya kabiri Nzisabira Jacques asaba leta n'amashira hamwe yafashije kugira baronka amazi gukora ibishoboka kugira ngo ashobore kubashikira vuba
twasaba rero yuko amazi yosubira kuboneka nkuko bari bajurekanirije nimba bidakunda dusaba leta yuko amazi batubwiye yuko azozana na kumuyebe yobandanyaza kuko nkuko babitubwiye ko ari azomara ubukene abanyakagwema gihanga twasaba yuko ayo mazi yose yoshika hama ingore dufise nga mu Kagwema muri village mu kigwati cy'amahoro izo ngore zoca zihera
uyu mutware avuga ko muri ico kigwati ubwo bari bwinshi kwingwara ziturutse kwisukurike nkakorera bareha mu misi ya vuba kukaba nkako nuko buri mwaka iyo ngwara yama yabafashe mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya America
Diane Ndonse arakinuye mugenzi wacu Ignatius Bahizi turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire ivyerekeye itahuka ry'umushinga amateka atavuga rumwe na leta ya Uganda Bobby Wine yaratahutse amazi imisi ariko yivuriza ngaha muri America Ignatius amahoro ngaho Uganda
Amahoro ndamumva neza muraho neza.
Yego, bimeze gute icuka kimeze gute Bobby Wine yashitse sangapi yategerewe nabangana gute?
Icyo nokubwira nuko Bobby Wine hashize nk'amasaha 2 ageze mu gihugu ariko akigera ku kibuga cy'indege ntabwo yimerewe no kurenga ku muryango w'indege ngo akemu buryo busanzwe abagenzi bacamo kugira ngo nibitabo byabo by'inzira bishyirwe bakomeze ku buryo yafatiwe ku muryango w'indege n'abapolisi n'abasirikare bagahita bamushyira mu modoka y'igipolisi bakamujyana ahantu abantu batamenye ariko amakuru tumaze kumenya nuko ngo yajyanywe ku kigo cya polisi ahantu hafi naho atuye akaba ariho bamushyize ubungubu ariko mu by'ukuri abantu benshi bari baraye biteguye kujya kumwakira ariko ntibyashotse kuko guva mu ijoro ryakeye no munsi igipolisi n'igisirikare cyageze ku mihanda hari abapolisi benshi benshi cyane n'abasirikare nubakiri ku mihanda n'imbunda za rutura imodoka za gisirikare za polisi zishinzwe guhosha imyigaragambyo ku buryo umuhanda uva mu mujyi ujya ku kibuga cya Intebe ubugenzurwa n'igipolisi n'abasirikare gusa nta muntu n'umwe bemerewe kugira ngo abe yasohoka ndetse n'abajaga ku kibuga bashaka gufata indege bemerewe kugenda ariko bamaze kwerekana yuko bagiye gufata indege n'ababaherekezaga ntibamemerera kubakomeza kubaherekeza
Hama Ejo Bobby Wine aho yari Amsterdam imbere yuko aza yari yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter havuga yuko yari mu samakuru yuko polisi iza kubuza abo bose baza kuza kumutegera atari mu muryango wiwe kumuhana hari amakuru aronse yuko abo babujijwe bahavuye baja nko kumuhani we kumusanganira canke
iwe mu rugo abantu benshi bahazindukiye abasore abakumi abantu benshi cyane bamushyigikiye bakondora imihanda iganiwe mu rugo ariko nubwo polisi yari yavuze ngo abamwegereye umuryango we bari buze kuja kumwakira ku kibuga cy'indege ntabwo bemerewe ku buryo n'abanyamakuru bose babyutse bashaka kuhagera bose bafashwe bamwe bagafungwa abandi bakaka ibikoresho byabo nta muntu wemerewe kwegera ikibuga cy'indege afite kamera nk'umunyamakuru afite igikoresho cyose cy'itangazamakuru ndetse n'umuryango wa Bobby Wine nkamurumu nawe yagize ku kibuga bahita bamufunga ku buryo ibyo bona polisi yari yavuze ko umuryango uja kumwakira nabyo ntabwo babyemeye nta muntu wegeze ahegera ku kibuga cy'indege n'abapolisi gusa bari bahari bamwakire
uwo murumu nawe yapfunze n'ubu niyagipfa aracafunze canke yahavuye atezurirwa
ntituramenya amakuru niba yarekuwe kuko n'abanyamakuru benshi bafunzwe muri iki gitondo n'abari baraye Entebbe kugira ngo bazindukire ku kibuga bose bafashwe nta n'umwe twari twamenya ko yoba yarekuwe
Ndahizi muri make utwibutse ibya Bobby Wine vyifashe gute yaje kwivuza muri Amerika bigenze gute hamarorondegwa n'ubutungane kubera iki ivyaha yagirizwa n'ubutungane bwa Uganda ni kubera iki n'ivya
ibi byose byatewe n'amatora arari mu majyaruguru y'igihugu aho leta imushinja ngo ko yakanguriye imbaga kugira ngo batere amabuye imodoka y'umukuru w'igihugu igisirikare kigahita kimufata akavuga ko cyamuhotiye kikamukora ibikorwa by'icarwozo bityo byatumye aza kwivuriza hanze ndetse uwo tuvuga akurikiranwa n'ubutabera ngo kuko leta yamushyizeho icyaha cyo gushaka kugambanira ubutegetsi we n'abandi bagenzi bashinga amategeko batatu hamwe n'abandi bagiye bashika kuri 30 ibyo byose nibyo byaturutseho niyo abaye nyirabayazana kugira ngo aze kwivurizaho muri Amerika kandi aho muri Amerika nyine yagize ibikorwa byinshi birimo kuvugira kuvugana n'abanyamakuru nabyo leta hano yaje kwamagana, ndetse n'igihe yashatse kuvugira ku mateleviziyo muri Amerika nko kuri Voice of America leta hano yakuyeho amashanyarazi mu gihugu cyose kugira ngo abantu batari kubitekereza.
Urakoze cyane gose.
Urumva ko ari ikibazo gikomeye kuri ku butegetsi na politiki ya Bobi Wine.
Urakoze cyane gose, wandanye ukurikirana iyo nkuru. Ignatius Bahizi, turaza kwigaruka ko makuru yacu arambuye, gusa tukanamenyesha yuko bitaramenyekana ryari mushingamateka Bobi Wine yamenyekanye nk'umuririmbyi azosubira kuburana kuri ibyo byaha byose mugenzi wacu Bahizi atubwiye yagirizwa azubuna na yidegenza byo birazwi, ni nyuma yaho yemereye kuzodiha kuriha ingwati asabwa.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo ifite ikibazo, mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mutwumvira kuri metero 19 na metero 22.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nabiciye ku masonga nkitangura, umuyobozi yashinzwe impunzi z'Abarundi muri RCR ku rwego rw'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba, Madame Catherine Wisner, ari kugendera impunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ejo kwa gatatu yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi z'Abarundi zo mu ikambi yo mu Rusenda, aho ivyo biganiro vyibanze cyane ku buzima izo mpunzi zibayemo. Inkuru irambuye na mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri uruzinduko umuyobozi uhagarariye RCR ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba ari gukorera mu nkambi z'impunzi z'Abarundi za Rusenda na Murongwe, atangaza yuko uru rugendo rwiwe rugamije kureba imibereho y'impunzi z'Abarundi zibayemo ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye. Ubwo ari mu nkambi yo mu Rusenda iri muri teritwari ya Fizi kuri uyu wa gatatu, yagiranye ibiganiro n'abahagarariye impunzi z'Abarundi ndetse n'abayobozi b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika. Aho ibi biganiro byagarutse ku bibazo impunzi z'Abarundi zigenda zihura nabyo. Nibizi Foste aserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Twahereye ku imvura igiye kugwa, twatangiye dusaba amahema kugira batwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byaza binyagirwa. Dusha turagenda kubijanye nifungu ngingere dufungura hano mu nkambi, turerekana yuko idolari 12 yaduhereza inke nahari inke, dusaba ko botwongereza ifungurwa baca bagira ko baduhereza n'itarike tuzoza dupokerera ko zijya fungurwa. Twongera tugaruka ku bukene butandukanye hano mu nkambi, n'ingene bavuga ko turi muri autonomisation canke kuvuga kwironderera ingene dushobora kuyibeshaho. Twaciye tubasaba yuko ubyo byo kwironderera ingene tushobora kwibeshaho bitoza biba ku bantu bamwe gusa, ahubwo boraba ingene bizoba no ku bantu bose dutunze mu nkambi kugira baronswe imitahe barondera ingene bashobora kuza barikorera udukorwa twabo. Tusha tugaruka ku kibazo cy'abanyeshure, dushimira amashure yabyifashemo neza mu mwaka uheze, amashirahamwe nka Pax Christ na Action Aid ugabo hariyo twibagiwe nayo nyene ari ngira kabaro ariyo yo World Child. Tubasaba yuko bo giri nguvu kuzo bakoresheje kuba kumwaka uheze kugira abana baronke baronke inyigisho nziza, bagira ko banakurikirana barabe neza yuko bujya bufaranga abarimo bakunda gusaba abanyeshure ko budashobora kuzana ingorane zo gutuma abana bacu babibirara batari ko bajya kwa yo mashure.
Madame Catherine Wisne atangaza yuko basanze impunzi z'Abarundi zifite ibibazo bikomeye muri Congo biterwa n'ikibazo cy'imfashanyo ishyirahamwe rya SER rifite ku mpunzi z'Abarundi, kuko mu bitaro izi mpunzi zihabwa imiti idahagije kandi hari abanyeshuri batagana ishuri ndetse n'ibifungurwa bikeya mu miryango, ariko basezeranye yuko bagiye gukora ubuvugizi kubaterankunga n'abandi bafatanyabikorwa ba SER. Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko hari icyizere uruzinduko rw'uyu muyobozi wa SER ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba rubasigiye mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije izimpunzi z'Abarundi.
Cyage cyo twiyumvira kobera turinze tubona umutegetsi, twiyumvira ko bizohava bihinduka. Ukijanye n'agafungurwa baduha, baraduhereza idolari 11, ariko izo dolari 11 turabona n'icyo zizodufasha. Nitwandika umwana natwe nitwiyambitse isabune baduhereza ntacyo zitumarira, ntituzokuramo isabune, ntituzokuramo inkwi, nibi bizuku baduhaye ntaga zibitumarira ntivyaka.
dushaka atwongera mahera ninjya ninkeya ntituma tukwezi idorare 11 ntituma tukwezi niburi buri gato batuma tusubiza kwa tijya 15.
Nyuma y'uru ruzinduko uyu muyobozi yakoreye mu nkambi yo mu Rusenda kuri uyu wa kane aragenderera inkambi yo mu rongo irimo impunzi z'abarundi zirenga 600 mu rwego naho go kureba ubuzima z'impunzi z'imurongo zibayemo. Vedase Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Muri Mutenderi naho mu ikambi iri muri Tanzania ibarizwamo abarundi abageze mu zabukuru baraye baronkejwe ibikoresho bitandukanye bibafasha. Ibindi kwino nkuru na James Jovin.
Iji ya Amerika ryatembereye zone y'indwi n'umunani mu nkambi ya Mutenderi aho ishyirahamwe HelpAge rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana ryari ko ritanga izo mfashanyo. Ibyo bikoresho harimo amasufuriya, indobo, ibirago, imisegetera hamwe n'uburingiti, abatamakazi hamwe n'abapfakazi bireranya abana bagera 450 bose hamwe nibo baronkeje izo mfashanyo. Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'Iji ya Amerika twasanze banezerewe bashimiye ishyirahamwe HelpAge kubona litanga izo fashanyo mu gihe hari hatikiringo cy'umwaka wose izo mpunzi zitaronswa imfashanyo.
Kenhuri kubwo n'abanarose ibyombo ndabishimiye Imana kabisa ahubwo iragahora.
Bigiye kugufasha gute?
Mana biramfashije cyane kose narinkenye ahubwo barasubirayo barabe ahavuye ibyo bindi ko hova n'ibindi.
Baguhaye iki n'iki?
Bampaye ipuguru irimo amasafuriya, bamakarago, bama n'uburengeti n'akadogo n'umusegetera.
HelpAge twayishimiye kuvya yaduhaye mugarashe ugarukira abana dufise tureze kuko abana b'abahungu barabarenganye kuko nyabana b'abahungu bagera gufasha bagahumuriza abakobwa ngo botwarinda abahungu nabo mugarehe ikintu babarenganije kw'abahungu abahungu cumenga ntibahunze kuko umunyeshuri ategezwa nawe yategeza kuronka kadobo azomesuriramo naranga kadobo ndakarusa ari kamwe ubona twakasangira agiye kumesa nanyu nka mesa.
Naho biruko harabaca babidandaza kubera impamvu zitandukanye. Uyu asaba abahawe izo mfashanyo kwikubita gashi bakareka kugurisha ibyo bahawe ahubwo bakabikoresha nkuko bigenewe.
Ndahenda bikenye gose ko mva kuva nshikanga mu nkambi nta n'icyo mbona kimwe ndari bwaronke
aho nyine ho duhagaje urabona yuko bari kubidandaza nikiye uhanura abo baca babidandaza kandi babikeneye mu ngo zabo.
Abo ndabahanura kweri nibikebuke bikubita gashi barabe kuko ari benshi babikenye bwahari usanga afise ingorane kanaka abagomba kwifashisha.
Ikindi zo mpunzi zasabye amashyirahamwe kubandanya gutanga ifashanyo
cyose abasaba n'ubizo twongera ibindi kuko ntacyo tubona twirengeje kandi yongere mu byinjira nayo nyene yongere ku ibindi nayo nyene baze baradufasha amashyirahamwe yose adufashe
ahubwo rishishikare ryibuka impunzi n'abatashoboye kubironka bo barabira kumwe nabo nyene boshobora kuronka.
Umuvugirizi w'ishyirahamwe HelpAge rikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana mu nkambi ya Mutenderi bwana Nyagori Baraka bavuganye n'Iji ya Amerika yasabye impunzi kutagurisha ibyo zihawe kubera hati iminsi mike zidoga ngo ntizifashwe n'amashyirahamwe.
Kama unavyoona hapa tumemaliza kuwapa hawa wakimbizi mashuka pamoja na masufuria ya kutumia nyumbani.
Nkuko mubibona ngaha tumaze gutanga ibikoresho ku bageze mu zabukuru hamwe n'abapfakazi bireranye abana ariko barakunze kubigurisha ibyo bahawe hama bakabanza kwidoga yuko amashyirahamwe atabafasha kubera atacyo baba birengeje ariko dusaba yuko batabigurisha kugira bibafashe mu buzima bwo mu buhungiro kubera urabona nk'ubu tubahaye uburingiti ariko harabaca babudandaza kandi ubona yuko turimo turajya mu gihe cy'urushana imvura ziriko zirabanza kugwa hazongera ama bakabanza kwidoga yuko badafashwa n'amashyirahamwe. Ubwo impamvu rero dusaba yuko atodandaza ibyo baronkejwe kugira bibafashe mu buzima bwabo.
Hasa tunapoelekea katika msimu huu wa mvua, mashuka hayo na blanketi yanaweza yakawa msaada kwao.
Bwana Baraka yavuze yuko uwo mugambi zo cubandaniriza mu nkambi za Nduta na Nyarugusu aho bagera 260 bazoronswa ibyo bikoresho mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, Iji ya Amerika.
Mukanya duca dutisha amaso ku mbuga ngurukana bumenye.
Cha, bijya bi, biranuka nuka kwa rivyo.
Kandi bihu.
Ngo ni bihu kandi na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Ka sivyo.
Dupingi. Dupingi. Utangike.
Mupinga mupingi. Umvirizi ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno munsi rero inkuru iri kwiracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yaracana canye ko no mundwi iheze iragaruka ku kiyaga Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi cahinduye ibara kigasa n'urwatsi rubisi mundwi iheze amajambo ni menshi bamwe bemeza yuko indagara zigiye kwisesa menyesha makuru juri ya Amerika Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongerana navugana n'abakurikiranira hagufi vy'ikiyaga Tanganyika reka aje kumurira wino nkuru
Inyuma y'umusume gusa ikiyaga Tanganyika gihindutse ibara kigasa n'urwatsi rubisi hari amasanamu yaciye atangura guhererekanywa yerekana amato hamwe n'indobo nyinshi zipaka indagara ziri iruhande y'ikiyaga n'izindi nyinshi zanikiye imusozi iruhande hari abantu benshi bashengereye umwe mu batangaje ayo masanamu ku rubuga rwa Facebook yanditse avuga ko indagara zabonetse ku bwinshi kubera uko guhinduka ibara kw'ikiyaga Hari nuwongeye ko ireresi ivuga ko Imana yari yarabivuze ibicishije mu kanwa k'umupastori tutarinze kuvuga izina niko kuba bamwe baciye batangura kwikora mu gahogo bahimbaza Imana n'indirimbo zirimo amashimwe n'umunezero mwinshi ko yakoze ibitangaza by'imboneka rimwe abandi batari bake bayitazira mu majambo banditse bavuga bati Pastor urabona bimwe mwatubwira ko byashitse kwindagara hazogeraho tuzisanga ziyanitse ku misozi ngivyo byabaye aho mugatumba amazi yahindutse indagara zica zirimena ku musozi ndetse no kumyeha yose zabonetse uhezagigwe ugume mu mavuta ivyo uvumereye biraba uwundi ati cewe ndumiwe nibatubwire neza uko vyagenze hari n'uyu yabaye umwishura ati erega fisi imana imukoresha uyu nawe acagira ati amen ivyo yabivuze ndavyiyumvira ndabihamya pe Mwijuru hari Imana ihishura amabanga n'ukuri uyu nawe yanditse asa n'ubakekeza kuri ibyo ati ubwo rero nimwitegure ninza habuzigira ziboneke hose mu gihugu hehehe murakiza ubukene tugarukirize kuri uyu yanditse agira ati aha Imana yashatse kwerekana ko tugifise umwidegemvyo erega arabira kuri ajya amatara yo mwibarabara agenga uruja n'uruza murabona ko ubu yatanguye kutwereka ibara risa n'urwatsi rubisi hanyuma hazoza irisa n'umucungwe kuri ayo mazi y'ikiyaga aho rero muzoce mumenya ko iri kirabagabisha hazoba hasigaye umwanya isase tukabona ikiyaga cacitse amaraso gisigaye gitukura basha aho rero agashavu k'Imana kazoca kigaragaza mwiyubare hakibona aha rero nubwo ivyo byose byavuzwe uku Igitangaje nuko umunsi kiyaga gihinduka ibara rigasa n'urwatsi rubisi umuhinga yanonosoye ibijanye n'amazi atemba hejuru no mu kuzimu Gaspar Ntakimazi yari yavuze ko vyama vyibonekeje buri mwaka anasigura nico bivako
nibatangaze ntizo jya bihasanzwe gose zamo byacitse imyaka yose mu mpera y'iki mu mpera y'ukwezi kw'icenda nubwo ko imiyaga yo kutanganyika hari igihe isuguma amazi yo hejuru mu Tanganyika kayasuguma biba bitangura hajya mu ntango z'iki abantu barobye barabizi ko mu kwezi kw'indwi bari kwitangura ko nuko roba bigoye ko imiyaga ari myinshi gose ama ihagaze y'amazi yose yaduze ruguru mu buroko bwa Tanganyika yabaye menshi imiyaga ihagaze amazi yo hejuru amera ngasubira mu manuko mwabo acasubira mu kibanza cayo amazi avuye mu kuzimu areyo wacu nyuma byashite muri gihe amazi mu kuzimu yo mutaranyika niya duga hejuru
kubwiterambere ryo guhanahana amakuru ku mbuga zitandukanye niyo siguro yuko uyu mwaka bisa naho abantu babibonye ubwa mbere maze bakabibona nk'igitangaza kidasanzwe bagerageza kuronderera isiguro mu mana kubijanye n'igwirirana ry'indagara ku bwa Nyandwije ha arongoye umugwi w'abahinga ujejwe kuraba umutekano w'uruja n'uruza ku biyaga byo mu gihugu asigura ko atagitangaza namba kirimwo
ajya amazi yahindutse amafi n'indagara bimaze igihe byarabonetse rero abahinga barabisiguye bijyana ibijanye n'ibyo bita ibinyabuzima biba mu biyaga byatuze hejuru kubera ubushuhe n'imiyaga byatumye biduka rero amafi nayo agaca bikurikira kugira bifungure barufi nabo gacha batora amafi hafi ariko ahanini ni bikogwa byakozwe byo gukingira ikiyaga byo gusigurira abakoresha ikiyaga barovye abajeje intwaro n'umutekano kugira ngo bakingire ibiyaga byabo biri mu gihugu bitandukanye
abandanya avuga ko kuvaho uwo mugwi arongoye ugiyeho haraheze umwaka amezi inyuma y'iki indagara ziboneka ku bwinshi kukaba nkako Nubwo hari abavuze ko ari gitangaza cy'akataraboneka ibiciro ku masoko ntivyahindutse nkuko bisanzwe iyo zabonetse ikiro cyazo kigugwa amafaranga 2016 avuye ku 2035 igihe za Kenya mubihora bituma ahanini ziboneka umuyobozi mukuru w'igisata cya leta kijeje gutunganya ingendo zo mu kiyaga Gerard Nyandwi asigura ko ari bikorwa bakora byo kubuza abarovyi kuzihonya ahanini biciye mukuroba utudagara tukiri duto duto utwo bita umugara ni mu gihe ikiro kimwe cyatwo kivamwo itoni n'igice y'amafi akuze mu mezi atandatu gusa Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse no kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi Diane nahazwe mari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur Justin muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzongere ejo nkaho twahereye